intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Turabifurije ikaze mu kiganiro ndafise ijambo mwese muriko mwumviriza Radio Inzamba agateka kawe. Uno munsi ishimikiye ku bihano ubumwe bwa Buraya buherutse gukura ku Burundi inyuma y'imyaka itandatu. Muri kumwe na Benyak Serakana kuri mikro.
Ndafise ijambo.
Inama y'ubumwe bwa Buraya ibicishije mu itangazo yasohoye kwa munani ku kwezi yaramenyesheje ko ibihano mu by'ubutunzi bwari bwafatiye Burundi bihavuye. Ibyo bikaba byabaye nyuma y'ibiganiro ubumwe bwa Buraya bwari bumaze umwaka urenga bugirana n'abategetsi b'u Burundi. Iyo ngingo yaje ikurikira iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zafashe muri Munyonyo umwaka uheze yo gukura ibihano yari yafatiye bamwe mu bategetsi b'u Burundi mu 2015 zemera no gusubira gufasha u Burundi. Georges Nimenya aratubwira ibijyanye n'iyo ngingo y'ubumwe bwa Buraya.
Itangazo y'inama y'ubumwe bwa Buraya rivuga ko ingingo yafashwe kuri uno wa kabiri yo gufuta ibihano vyafatiwe u Burundi ari inyishu y'ibiganiro vyatanguye kuva muri Rusama 2020 mu Burundi, aho havuka icizere kuri bamwe mu Barundi ko ibintu bigiye guhinduka nkuko biri muri iryo tangazo. Ubumwe bwa Buraya buvuga ko bwafashe nkama ko habaye impinduka muri leta y'uno munsi kandi ko bizera ko leta y'u Burundi igiye kubandanya ivyo yiyemeje mu kubahiriza gatya kazina muntu intwari ibereye no kubahiriza amategeko. Kubw'iryo tangazo nyene ngo impunzi zitari nke zaratahutse atagahato, imigenderanire mpuzamakungu be n'ibihugu bibanyi irasubira kunaguka. Kubw'iyo ngingo y'ibihugu vya Buraya, leta y'u Burundi ntiyatevye gukenguruka ibicishije ku mushikiranganji wayo Albert Shingiro ajeje imigenderanire, avuga ko ari intango yo kunagura ubutunzi bw'igihugu. Twibutse ko ubucuti bwagiye gutituka kuvaho uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza afashe ingingo yo kwihagira ikiringo kigira gatatu ku butegetsi abanje guhonyanga ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye ngo yoba yararonse icizere cy'umuryango w'ubumwe bwa Buraya, naho amakuru ava mu mashirahamwe yigenga yemeza ko Evariste Ndayishimiye atantambwe aratera mu gisata cyo kubahiriza agatya kazina muntu no kubahiriza amategeko.
Ugwaruka mwakirie gute iyo ngingo yo gukura ibihano ku Burundi? Umwanya w'uko ugwaruka gwerekana aho ruhagaze kuri iyo ngingo yo gukura ibihano by'ubutunzi byafashwe n'umwe bwa Buraya. Aho yari ari mu Rwanda ati ni byiza gukura ibihano ku Burundi, naho insiguro ku catumye bihava
zidafashe.
Navyo kiri neza, ariko ikintu nanenze ni uko bavuga ngo babiritse kwira ko ubwicanyi bwagabanutse, ariko nka jewe ubwo bwicanyi bavuga bwagabanutse ntabwo mbona kwira ko inyuzwa ry'abantu riguma ribaho, guhotekwa kw'abantu riguma bibaho, kwicwa kw'abantu bazira ngo nuko atari muri CNDD-FDD biguma bihari. Rero je nk'ugwaruka sinabitahuye neza, sindabyumva, nafashe ko n'intandaro yo kwigovyora ku byo bari bakoze ntikaba tiyumviriye neza canke batanje kwicara ngo barabe igituma babikoze.
Jodasin ari muri Sudani ati ndakengurutse ikugwa ry'ibihano ku Burundi kuko abanyagihugu bari barembejwe no gutegekwa guterera leta.
Mu Burundi navyakiriye neza kabisa, navyakiriye neza kubera u Burundi kuva bufatiwe ibihano, yego harabaye duga ry'ibiciro, haraba makori yakarenga rugero haraba ubukene budasanzwe ku gihugu ugeza yaho ubona kumengo amaheho y'amakungu yafashe Burundi umengo wazohora asana yobwa ku mwenegihugu umwenegihugu asanzwe afise uburondereye ubuke ubukene umwe budasanzwe ndetse niyo tuba tuzi ko ari umubyeyi wacu ariyo yadufashije mugasubiye kubiraba ugasanga niyo usubiye gufasha uwo umunyagihugu mutoyi ugasubira kujya gufasha leta ariyo yagufashije reka ubwo ibyo umunyagihugu jewe wasanzwe nukuri nabyakiye neza yego gusa ntawe uzi ko kizohinduka bivanye n'uko kutumvikana hagati y'abadutwara ku rwego rw'igihugu banyakubahwa badutwara bamusanga bazana ibi andi ugasanga bavuga ibi bimugasanga umwe ngo harimwo sinzi uko nubivuga ugasanga icyo umuntu yarekuriwe gukora si uwo gikoze gifashwe n'umutegetsi kanaka niwo gikoze aza mvuga ngo iki nka cyazi none ko cyo wiyumvireka kukimenya gute kandi abe yarekuriwe kukimenya akagishyira ko umukono kubwira icyo kintu gishyike ariko ugashyira usanga umwengo n'ibintu ntuvuga ntibidusubiza inyuma aho gutera tujya imbere ahubwo kubera nk'uko bitegerejwe byari bitegerejwe kugenda ku murongo umwe wese isajejwe kigakorwa kizi hamwe nk'umuntu dufata bifite uburenganzira kukimubaza akimubajije akacyishyura nk'umuntu akizi nyine noneho umuntu umubajije ikibazo yari ajejwe akakubwira ko atacyazi kandi cyakozwe guca tuvuga ku kizinga ibyo rero iyo ngingo narakiye neza twari mu bukene budasanzwe naho umunyagihugu mutoya atazoshikirwa ntacyo nizeye ko umunyagihugu mutoya atazoshikirwa izoshikira kuri bene byo nibaza ko amakungu azotanga niba ari imfashanyo hariyo abayigenewe n'abatayigenewe ubwicanyi bwabaye nibaza ko bwarenganye ubusikirenga naho atamwo ngo ubure isato ngo bidahizwe ego cyo nka ndabishimira ndabikenguruka
Dan ari mu Burundi ati ni byiza ko Burundi bwakuwe ku bihano ariko ngo abarundi bo kwirinda gukora ibyo ari byatumye bifatwa
ego kandi ko ni byiza cyane ariko kandi ntawo va mu gitsina garahete ntawo bwa mu gitsina garahete kuko ati mugani mu kirundi ni ndira nyereye ntiyuma ego kuko n'ubu nyine hari abantu bamwe bamwe akinyuruzwa hari abandi bagishobora kugwa mu busho abandi ukumva ngo bagiye ukabura irengero ryabo nubwo ni ubwicanyi kimwe gusa bwaragabanutse n'ibyo ibyo bavuga n'ibyo baragabanutse ariko kandi ntawuvuga ko bwahezi rero kuba badukwiye kwirihano ni uko Uburundi nabwo nk'abarundi bahora bakora ibyo bintu nabo bakwikebuka bakabona icyari cyaratumye badufatira ibihano bakabiheba kuko no munsi agandagura mugendawe ejo nawe bakakugandagura ibisigaye nabyo reka turindire turabe iyo byoherera hamwe mbere bwohera burundu twokenguruka tugashima Imana
Tao ari mu Burundi ati abari barafashe ibyo bihano bari barenganije Uburundi
kuvaho nibyo n'ibihano kari kakarenganye nerere ikintu kiri mu karenganye ariko kabaye ko abantu abarenganije ugahetsa rero iryo wayemeje kukabarenganura nka rero barakoze ni intambwe nziza cyane bagize yo kuba bapfushe ibyo bihano kuko ntacyo byari bimaze kuko ntacyo byari bimaze burya ibihugu byakenyanira ibihugu uko twakiri kose cyakenera ikindi ikigo cy'igihangane cyakenera gitonya agitonya cyakenera igihangane rero gishinzwe kiganire kuri ibyo bintu babikuyeho nibyo kuko byabanje akarenganyo ni rero abakoze kuko babyumviye bari kwitaka kirimo kubikuraho nibyo gukinguruka rero haba nibyo bari bavuze by'ubwicanyi ibintu byo nyine ntabwo byari bifatiye kuko ku isi nzima abantu barapfa kuri na biriya ikimundi gusa abantu habaho abantu b'ikihe bangana abandi bakabiyica ni ku isi nzima n'abandi barabiyicije rero uno mugambi wo kwamiriza hamwe witabwoba ku isi witabwoba ibyo kwamiriza hamwe rero
Iva ari mu Burundi ati abakuye ibihano ku Burundi ntibabanje gutohoza ko icyari cyatumye babifata coba kitakiriho
uri kuraraba muri iki gihe cyacu cy'u Burundi turimo kuva nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye arahiye gutwara igihugu cy'u Burundi murazi nyine byagenze twari twiteze ko agateka kagira umuntu akigiye kubahirizwa twari twiteze yuko atabiziga tugiye kumva biriko biratogwa hirya no hino twari twiteze yuko atamuntu ari karahogwa kuba yemera iki canke kiriya kandi cyo yemera ari kizanira iterambere igihugu cy'u Burundi rero ntabwo bafashe iyo ngingo bisunze iyindi ngingo bari bafashe mu gufata ibyo bihano bafise imvo kumbure bo bafise n'ibyo bashitse ko bakaganira na nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye kuko uri kuraraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi ushobora kumbwira ko nkanjye nk'ugwaruka mu gihugu cy'u Burundi ngo agateka kazina muntu kubahirizwe gute mu gihe umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ashobora kujya nko ku iradiyo akavuga ati nkeneye naka ari kiziga imiliyoni zitanu ngizi none nk'ubo cy'ukuri n'umuntu afite agafise ingira ubwenge afite ubwenge bukenya atarashyikaho no ku ntebe y'ishuri kwibaza yuko muri icyo gihe nk'umutegetsi nk'uwo avuze nk'uko wo kwibaza yuko agateka kazina muntu kubahirizwa gute ibyo ni ibintu bidashobora kumvikana rero gufata iyo ngingo nkanze nk'ugwaruka nibaze bafise imvo batumye babigenza uko ubundi batohoje neza kuko uri kuraraba nyenicyubahiro mukuru w'igihugu yararekuye imba abanyororo none ubwo uwoza kuraba mu mihana yabo aba banyororo barekuwe bagikwiye bose dufise benshi banyorojwe hari benshi batogwa ibiziga rero nkanje nk'ugwaruka kuva CNDD-FDD itwara igihugu cy'u Burundi ntaho yigeze yifuriza ineza abarundi ntaho yigeze yifuriza ineza umunyagihugu yashatse gushyira mu ngiro inyungu zayo kugira babone ibi cyangwa biriya ariko bamenye ko byose ni ahanyine ku isi ubu niyo yavuze ngo ntako idahinduka hari igihe cyo kugura imodoka n'igihe cyo kuyidandaza hari igihe cyo gutwara no gutwagwa
Olivia ari mu Rwanda ati habakuye ivyo bihano ku Burundi bashize imbere inyungu zabo badafatiye ku mabi abarundi babandanya bagirirwa
kuba barakuyeho ibihano bari bafatiye Burundi ishyamba ry'ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikubera by'ukuri ngo ubwicanyi bwagabanutse mu gihugu ahubwo kuko ubwicanyi nta kugabanuka bushobora kuba bwaraniyongeye kurusha bugahindura isura ariko bobo nk'ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo barondera inyungu zabo mu bihugu byose muri Afurika hari inyungu bahakura ibijyanye n'iby'ubutunzi ari ibijyanye n'iki kuba bogumizaho ibyo bihano bakabona nta kintu amashyirahamwe atarondera ibyicaro bya politiki ariko arakora bakabona ntacyo bitayeho nyine ba sosiyete sivile baragira aho ngira bakarambirwa bakavuga bati reka dusubireyo tuje gukurayo ibyo twari dusanzwe dukurayo by'ubutunzi nyine bo bibateza imbere twebwe bakaduheba nyine bakatwihoza bakavuga bati bazimenye ibibazo n'iby'iwabo n'ubundi kuko bo bahageze n'ikibaha bakuramo akarenge bakigendera ari byo bari bamaze gusahura bagasahura bakagenda nko muri ibi bihugu nko muri Congo ibihugu byinshi biteye imbere ibihugu bya Buraya byarakuyemo ubutunzi n'ubu bikiriko bikurayo ubutunzi bwose buri mu butaka bwa Congo uri kuvuga ngo umuzungu we wazarondera ibyiwe ibyarondera amaze gukuramo inyungu yiwe akigendera abandi bakadusiga tugasigara tugwana ibyacu n'ubundi none nimba babonye atabwenge tukira atacyo twitayeho tutagurutse twebwe nyine abarundi sana kimwe tuzorindira ngo twiteze ngo community internationale nta bukiriro atari twebwe nyine n'ubundi duhagurutse tukavuga tuti kisi ciza kiri mu kireke nyabuna nyabuna muhagarike ivyo meko murakora
na ahantu ari mu Burundi abona ko umwe bwa buraya bwihuse mu gukuraho ivyo bihano mu gihe ivyo kubahiriza gateka kazi na muntu mu Burundi no kugwanya kudahana atantambwe iboneka birashika ko
natumye uhafatwa ibihano ku Burundi bijanye n'ubutunzi kuko hariho iyicwa ry'abantu kunyuruta abantu kurenga amategeko kutubahiriza amasezerano ya Arusha rero ntibyigeze bivaho byakuyeho nubu abantu baracyica nubu abantu baracyaha bari kurengera nubu agateka kazi na muntu karacyabandanye guhonyangwa n'abarundi ndetse na bamwe mu bategetsi cyangwa inzego z'umutekano arizo zabakingiye rero tukavuga tuti haba habayeho kwihuta cyane kuko tubona yuko hatagere hari hagisigaye akanya kugira ngo bashobore kwihweza neza iri kubera kugwa yuko leta iriko ishyira mu ngiro ibyo yimeje ku Barundi kuko abantu baracyitura ibiharuro biguma bishyikirizwa urabona yuko ibyo bintu byagahaze yego kuko ubu haratuma n'ubundi buryo ushobora gusanga abantu bishwe si n'ibyo bavuga yuko abantu biyahuye ibyo byose bigatera amakinga kugira iki iyo ni ubundi mukenyero bize uvugira abanyakigeze ibintu kugira ngo ntibashobore kubona yuko abantu ariko baricwa ahanaheye ijya n'ino tukavuga tuti hakiri kare ariko kubanza kubangira akato bakaraba koko yuko iyo leta yahanye abagenzi kubi icyaha cyo kwica abantu kunyuruza abantu ikongera ikahagarika ubwicanyi ibyo bintu byo kwiyahamurano gufungira abantu ubusa na cyane cyane batakifatanya
Neymar ari muri Egypte yakiriye neza iyo ngingo y'ubumwe bwa Buraya ariko agasaba abarongoye Burundi kudashira agati mu ginyo bagatuzanya abuna ububisha bubandanya bwibonekeza mu gihugu
leta z'ubumwe za Amerika n'ubumwe bwa Burayi zarayifashe ingingo nziza yo gukura ibihano ku Burundi y'ubutunzi bigeze fatiye Burundi kuko uravye aho igihugu cyacu kigeze mu byerekeye ubutunzi urako atari heza na gato rero muzo yuko rero karakanye keza yuko mu bwa Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushobora gukura ibintu ku Burundi by'ubutunzi kugira abategetsi b'u Burundi baraba ukuntu bwo bagiye kuronka bukoresha neza ubigenewe kandi yose yuko kuraba babikora ubu si kuvuga yuko ibihano bitogaruka yano shagaruka ariko rero imyoze yuko abategetsi barabi bahinyanyura basubira kandi barabi bongirize iyindi shakugira ibintu byerekeye iby'ubwicanyi uko babivuga n'ibindi baranye no bubiheza kuko tukaba twumva amakuru y'ibintu yuko abantu birirwa barapfa birirwa batuga ibiziga hirya no hino rero neza yuko karakanya kiza nabyo ibintu byo byaravuye ariko marabi bose bongereze kandi batari indi ntambwe kugira ijwi wicanyi birirwa birumvikana bihere hanyuma ubukini bw'umuvu wa Burundi bazana imigambi myiza kugira n'ubundi buryo bwongerezwe
Ahani naho dusoderereye ikiganiro ndafisi jambo cyo kuri wa gatatu itariki 16 ukwezi kwa kabiri cashimikiye ku ngingo y'ubumwe bwa Buraya bwo gukura ibihano by'ubutunzi ku Burundi ugwaruka ahanini rwabishimye rumwe rukavuga ko nubundi atampo zifatika zari zatumye ibihano bifatwa Burundi gwerekanye ko hatari bwagere ko ivyo bihano bikugwaho kuko icari catumye bifatwa kitarahera ndashimiye baduteze amatwi mwese ndabifurize kuronanigwa naho gutaha cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.